mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Chuti wa mwanyi mwiweneza duhere ku ngingo z'ingenzi z'amakuru twabateguriye muri uyu mwanya. Mu Burundi ikigo kijejwe gutoza amakori n'amatagisi OBR uyu munsi cyatangije icyumweru cyahariwe kwegeranya amakori mu gihugu.
Aya makori abene gihugu batanga niyagaruka akabasubira ko niyagaruka akafasha mu iterambere. Ubu buryo twegeranya nibwo buzokora ayo mabarabara, nibwo buzokubaka izo nyubako, nibwo buzogura imiti, amashure.
Pacifique Munyeshongore ni umuyobozi wa OBR, ikigo cy'igihugu kijejwe gutoza amakori n'amatagisi mu Burundi. Mu Rwanda, abaturage bo mu mirenge ya Gashora na Rweru mu karere ka Bugesera barasaba amavuriro y'ibanze hafi yabo. Naho umugaba mukuru w'ingabo z'Ubuhinde n'umugore we baguye mu mpanuka ya kajugujugu ya gisirikare. Aya makuru rero hamwe n'andi yose twabateguriye ni mu kanya gato cyane ntimucikwe. Muri kumwe na Thomas Kamirindi. Turahera ku makuru yo hirya no hino ku isi. Botswana, kimwe mu bihugu bya mbere na mbere byabonye ubwoko bushyashya bwa COVID-19 bwitwa Omicron, yatangaje ko nta bantu benshi bayanduye bari mu bitaro. Diane Ninia Nahazwe aratubwira ibindi kuri iyi nkuru.
Umushikiranganji ajeje amagara y'abantu muri Botswana, Edwin Dikoloti, yatangaje no makuru asigura ko abarenzi bagizwe ahanini n'abatigeze bacandagwa canke batarakwiza doze zose z'incanco za COVID-19. Amaze gucandagwa muri ico gihugu muri rusangi bagera ku bice 71%. Botswana irimwo umuriyoni n'ibihumbi 300,000 vy'abanyagihugu. Hagati aho tukivuga ku vy'ubwoko bushasha bwa virusi ya corona Omicron, ishami rya ONU ryitamagara abantu ku isi OMS uno munsi ryavuze ko hakenewe gukorwa ubundi bushakashatsi kuri ubwo bwoko bushasha. Omicron mukamenya ko imaze gushika mu bihugu bitari munsi ya 57 ku isi yose.
Umugaba mukuru w'ingabo z'Ubuhinde General Bipin Rawat yaguye mu mpanuka ya kajugujugu ya gisirikare yari mutwaye. Iyo kajugujugu yari irimo abantu 14 barimo abayitwara 4 n'umugore wa General Rawat nawe wapfanye n'umugabo we. Umusirikare umwe niwe wenyine warokotse nk'uko igisirikare cy'Ubuhinde cyabitangaje. Gisobanura ko cyatangiye gukora nketi kugira ngo bamenye icyateje iyo mpanuka. General Bipin Rawat yarafite imyaka 63 y'amavuko. Yabaye umugaba mukuru w'ingabo zirwanira ku butaka kuva mu 2016 kugera mu kwezi kwa 12 mu 2019 ubwo ministre w'intebe Narendra Modi yamugize umugaba mukuru w'ingabo zose. Mu 2015 nabwo yagize impanuka ya kajugujugu ariko ararusimbuka. Modi yatangaje ko General Rawat yagize uruhare runini mu ivugurura ry'igisirikare cy'Ubuhinde. Radio Ijwi rya Amerika. Mu Budage, Olaf Scholz yarahiye uyu munsi atangira imirimo ye ya minisitiri w'intebe mushya. Fidele Niyongabo yaduteguriye inkuru.
Scholz afise imyaka 63 muri iki gihe, yabaye icegera cya Chancellier Merkel yongera aba n'umushikiranganji w'ikigega muri leta y'urunani yiwe. Yaronse amajwi 395 y'abashingamateka mu nama nshingamateka Bundestag nk'uko vyatangajwe na prezida wayo Bärbel Baas. Scholz abaye chancelier w'Ubudagi agiriwe 9 kuva ingwano ya kabiri y'isi yose irangiye. Mu vyo yarahiriye harimo gushira inguvu ziwe kurushiriza mu gutuma ubuzima bw'abanyagihugu bwisununura kurushiriza. Angela Merkel yamushikirije cese amabanga ya chancelier ku mutaga w'uno munsi wa gatatu. Bibaye mu gihe igihugu gihanganye n'inshuro igiri ya kane y'ibitigiri biri hejuru cyane by'abandura ikiza cya COVID-19 mu gihugu hamwe n'ibibazo bikigeramiye biturutse mu bihugu bitwaza igikenye. Scholz yiyemeje guhangana bikomeye n'ikibazo cy'ihindagurika ry'ibihe hamwe n'ibihugu by'Uburusiya n'Ubushinwa biriko bitera ibibazo kurushiriza muri iki gihe mu makungu. N'umunyapolitiki azi kuganira kandi amaze igihe kirekire muri politiki.
Muri Afrika y'Epfo, Inteko Ishinga Amategeko yanze umushinga w'itegeko uteganya kwambura ubutaka abazungu bikubiye. Uyu mushinga w'itegeko wateganyaga kuvugurura ingingo ya 25 y'itegeko nshinga no guha leta ububasha n'uburenganzira bwo kwambura ubutaka abazungu itabahaye ingurane kugira ngo ibusubize abirabura. Abadepite 145 batoye yego, naho 204 batora oya, bityo umushinga w'itegeko uba ubuze amajwi 2/3 kugira ngo wemezwe nk'uko itegeko nshinga ribiteganya. Mu bahanze harimo ishyaka DA, Democratic Alliance, rigizwe hanini n'abazungu, rivuga ko uyu mushinga w'itegeko unyuranyije n'uburenganzira ku mutungo. Ishyaka EFF, Economic Freedom Fighters, rya Julius Malema naryo ryahanze, rivuga ko umushinga w'itegeko udafite ingufu zihagije. Ikibazo cyo kwambura ubutaka abazungu muri Afurika y'Epfo kimaze imyaka n'imyaka. Politiki ya apartheid ikimara kuranduka mu 1994, Nelson Mandela n'ishyaka rye ANC bari basezeranyije abirabura ko bazaba babashubije ubutaka bungana na 30% mu myaka 5, nyamara kugeza n'ubu byarananiranye. Abazungu b'Afurika y'Epfo batunze 3/4 by'ubutaka bwose bw'igihugu babwambuye abirabura mu gihe cya gikoloni no ku ngoma ya apartheid. Umuryango w'abibumbye Loni uratabariza abantu amamiliyoni n'amamiliyoni bugarijwe n'inzara muri Afurika y'uburengerazuba n'iyo hagati. Fidele Niyonga baragarutse.
Ishyirahamwe ONU riragabisha ko abantu batari bake bashobora kwicwa n'ikigoyi kiretse baronkejwe imfashanyo iboneka kandi yihuta y'amakungu. Abatishoboye kurusha abandi nibo bazogeramirwa kurushiriza mu kiringo ibifungurwa biri mu bubiko biba byagabanutse bikomeye. Icyo kiringo kenshi gishika hagati y'ukwezi kwa 6 n'8 muri Afurika yo mu burengero na Afurika yo hagati. Yamala Olosid, umushakashatsi mukuru ku vyerekeye utwo turere mu ishami ry'ishyirahamwe ONU ryita ibifungurwa ku isi PAM, avuga ko ibimenyetso bihari vyerekana ko icyo kiringo kizotangura mu kwezi kwa 3 mu mwaka uza. Uyu muhinga amenyesha ko abantu batari bake baza barageramiwe n'inzara muri iki gihe. Avuga ko batangiye kugurisha ibitungwa n'ayandi matungo yabo kugira baronke amafaranga ahagije yo kugura ibifungurwa. Umuhinga Olosid avuga ko ihindagurika ry'ibihe n'intambara ari ibibazo bikomeye byatumye umwimbo w'ibifungurwa utaba mwiza mu karere ka Sahel. Amenyesha ko inkurikizi z'uruzuba zidasanzwe muri Sahel no mu karere ko muri Afrika mu burengero byageramiye bikomeye abantu miliyoni n'imiliyoni bahaba.
Muracyumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Burundi muradukurikira ku mirongo migufi 19.22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104.3. Mudusange kandi no kuri internet www.radioyacu.com, no kuri YouTube na Facebook VOA Radio Yacu. Mukurikire aya makuru. Noneho tujye mu biyaga bigari. Kuri uyu wa 3, ikigo kijejwe gutoza amakore n'amatagisi mu Burundi OBR cyatangije icyumweru cyahariwe kwegeranya amakori. OBR irashima ko uyu munsi uhimbajwe mu gihe amafaranga yose igihugu gisigaye gikoresha ava mu makori n'amatagisi gusa. Ni inkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver Niyonkuru.
Ikigo OBR kijejo kwegeranya amakori n'amatagisi kirashima ko abanyagihugu bamaze kwijokira gutanga amakori n'amatagisi ku neza y'igihugu. Mu kiganiro umuyobozi mukuru wa OBR yahaye abamenyeshamakuru i Bujumbura mu ntumbero yo gutanguza indwi yahariwe umutangakori Pacifique Munyeshongore, yatangaje ko kuva mu myaka 10 iheze icyo kigo kimaze gishinzwe, umwimbo wiyongereye ku bice birenga 380%. Itegeko rigenga amafaranga leta ikoresha uyu mwaka uzoshika mu kwezi kwa 6 mwaka uza, yerekana ko hazokoreshwa amafaranga angana n'imiliyaridi 170 y'amarundi. Pacifique Munyeshongore arashima ko uburyo ikigo OBR kizotoza bungana n'ibice 90% vyayo. Akamenyesha ko ari ikimenyetso gikomeye kuko abahora bafasha Burundi bakuyemo akarenge, cane cane ifashanyo zahora ziva i Buraya na Amerika. yamara iryo yongerekana ry'amakuru n'amatagisi harababona ko ribabangamiye akarorero niko riheruka gushirwa ku mapikipiki n'imodoka aho guhera mu kwezi kw'icenda uno mwaka abatunze amapikipiki n'imodokari bari amafaranga ari hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 500 cyangwa miliyoni hakurikijwe ubukomezi n'agaciro by'imodoka uko niko abatunze imodoka n'amapikipiki biyamirije iryo kori ku ijwi rya Amerika
uburyo dufateho biciro bavuze cya moto 10,000 amahera ni menshi bakagabanya bagashyira nko kuri 5,000 umwe kuko ubukene bunini bwishi unagogera turaho n'amahera y'amadresema usanga bigorana
n'ugendesha imodoka nuvuga yuko ari amafaranga yiyongeye ko kuyandi twari dusanzwe turi ha kuyo dusanzwe turi ha turondera amadokima amataxi n'ibindi ni nk'uruhombo kuri twebwe ni nk'amaheraje kutunanira gose kuri ha ibiciro by'ibicuruzwa byinshi byaduze na cyane cyane ibivanze y'igihugu amavuta ibindi ibyuma by'imodoka amapiece de rechange
ni ibintu bishavuje cyane ni ibintu biteye akababaro kubona leta idufatira ingingo nk'iyo ahubwo cyenda tangara cyane iyo leta nkozi iyo leta mvyeyi nta buvyeyi idufukamye munda
ico bikoze umuyobozi mukuru wa Aubert yabishuye muri ico kiganiro yatanze ko bwo kwihangana kuko aya makori ariyo ateza imbere igihugu
mutanga kori ko yotangi kori atagonana aya makori abene igihugu batanga niyagaruka akabasubirako niyagaruka agafasha mu iterambere uburyo twegeranya nibwo buzokora ayo mabarabara nibwo buzokubaka izo nyubako nibwo buzogura imiti amashure ariko arubakwa igikuru muri ibi nukuraba ku buryo tuba turiko turegeranya ukoreshwa neza cyane cyane abafise ibikorwa bizana umwimbu bariko barakora utangikori batagonana
ikindi kiraje shinga ikigo Ber nabagwiza tunga bagicisha bidandazwa mu kinywabi hamwe n'ivyo uburundi bushora hanze bikiri ku rugero ruto
iyi ni ntambara ya misi yose ibiturire fraud singa mu kigo Ber gusa iyi ngesombe iri ahantu hatari hake imigambi yarafashwe kugira dushobore kwanya abo bakaboko aracaboneka uyu cankuriya akigendera muri izo nzira zo mu binywabi kandi bamwe bakabigira nkana naho gushora ibidandazwa mu mahanga byagiye biriyongera iby'igihugu gikura hanze biracaruta ibyo dushorera hanze gushika ku miliyaridi 394 n'ibice 95 mu mezi 5 ya mbere y'umwaka
uyu mwaka rigize inshuro ya gatandatu uburundi buhimbaza indwi yahariwe gushimira umutangakori kuko yatanguye guhimbazwa ubwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2016 hategekanijwe ibikorwa bitandukanye harimo guha ubushimwe abatangakori batanze amakori n'amatagisi menshi kandi batagoranye kurusha abandi uwo munsi mukuru ukazohimbarizwa i Bujumbura ku itariki 21 z'uku kwezi Pierre Clavier Niyonkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika
Mu Rwanda abaturage bo mu mirenge ya Gashora na Rweru mu karere ka Bugesera intara y'Uburasirazuba barasaba amavuriro y'ibanze abegereye muri iki gihe bagomba gukora ingendo ndende bajya kwivuza Eric bagirwa ubusa yarabasuye atuzanira inkuru
Ubwo radio ijwi rya Amerika yageraga mu mirenge ya Rweru na Gashora mu tugari twa Nemba na Kabuye yo mu karere ka Bugesera yahasanze amavuriro y'ibanze cyangwa poste de santé yubatswe mu rwego rwo korohereza abayaturiye bakabonera ubuvuzi hafi yabo Igihabanye nibyo ayo mavuriro bo yafunze imiryango uyu mubyeyi ijwi rya Amerika yamusanze mu kagari ka Nemba hafi y'umupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi aturiye ivuriro ryo mu kagari ka Nemba ariko kubera naryo ryafunze imiryango biramusaba gukora urugendo ajya gushaka ubuvuzi kubera nta bwisungane umuryango wose wabashije kubona uyu muryango wabuza yucira nayo mira
ubu nyine njye ubundarembye cyane ariko nyine nta mituweli mfite bitewe na rino zuba kwarahinze turihinga bashyize mu rwiciro nakwiriye rwa gatatu rwamezeho mfite ikibazo rwose cyo kuvumeze nabe ubwo nandi mu kubandi wenda ndamutse napfuye nashakisha kunungu zaguza nashakisha ngari bakunatanga mituweli
Uyu mubyeyi uvugana gahinda kavanze n'intege nkeya akavuga ko muri ibi bihivuriro ryabafashaga rifunze uyu mubyeyi yafashwe n'ibise mu gicuku bibari ibindi bindi
Ninjoro nyine wende ufashwe ninda kibari ikintu noneho kiba kigoranye gikomeye kujya kubyutsa umuntu ngo akujyane nzangwa ubwo nyine biba ari ibintu bikomeye bidafite ibihumbi bitatu ntabwo wajya kubyutsa umuntu risasa barakoresha n'imisozi abarurira nawe nta nyungu bafitemo
z'abaturage gusa basanzwe bavuga ko kubona ubuvuzi bwa hafi bikibabereye ihurizo rikomeye ahubwo n'abajyanama b'ubuzima mu butegetsi bw'abakiriyeho nabo ubwabo barabishimangira uyu ni umujyanama w'ubuzima mu murenge wa Rweru mu kagari ka Nemba hamwe mu haboneka ivuriro ry'ibanze rifunze
biratubangamiye none se umubyeyi nafashwe n'igise ni ugushaka moto haba ninjoro twivuriza hari ku Rweru byibuze ninjoro ni 3000 kuri moto ubu ngubu malaria cyakora cyohoho umujyanama w'ubuzima aravura agufatira tederi yabona positive akagura kwaritene
muri ibi bihahubatse amavuriro y'ibanze mu mugambi wo gufasha abayaturiye kubonera ubuvuzi hafi bitabasabye gukora ingendo abajyanama b'ubuzima nabo igihe babaye ngombwa ko bajya muri gahunda zo gukangurira abaturage ubuvuzi bw'ibanze baburaho kwikinga
nko gutanga ibyo binini muri kampanye by'inzoka twagiye kubitanga hariya dukorera hanze kubera yuko ageze gute hafunze tubabaje semeze bitatubaza mudugudu mfunguzo baziramutse ku murenge ariko nk'ubwo ngubwo byagenze gutyo dukora nka site hariya cyangwa tugakorera hano mu mudugudu tukajya nk'ahantu mu giti tugahamagara ababyeyi bakaza tugakorera abana
munsi y'igiti
biraho nyine kubera ko tudafite aho dukorera nyine kwa muganga hadahana.
Ijwi rya Amerika rimaze kumva no kwitegereza iby'iki kibazo ryahamagaye bwana Richard Mutabazi meya w'akarere ka Bugesera ariko niyitabye mu nshuro zose twamuhamagaye ku murongo wa telefone y'ingendanwa. Meya Mutabazi yadusabye kumwoherereza ubutumwa bugufi ariko ntacyo yasubije kubazo twifuzaga kumubaza kuri aya mavuriro. Ku ruhande rw'umurenge wa Rwerubo bemerejwe rya Amerika ko ikibazo cyo kutagira ubuvuzi bw'ibanze bwegereye abaturage inemba bakizi kandi ko gishobora gukemuka mu bihe bya vuba. Bwana Gaspar Gasirabo n'umunyamabanga nshingwa bikorwa mu murenge wa Rweru
akoreraga uwigenga umuganda wigenga aga iyo serivisi abaturage kugira ngo we kwirwa bajya kuri centre de santé mu minsi ishize rero yarasezeye ko hari gushaka undi wamusimbura.
Murateganya ko ikibazo gishobora kuzaba cyakemutse ryari?
Tugiriranyeho nabo twahise tukimenya ndwa n'imyanzuro y'ukuri yigeze ubu ngubu ariko tutakizi yakigenda twarabimenye hanyuma ari gushaka undi wahita amusimbura munota ku munota rero cyakemuka. Icyo ni ikihutirwa ku baturage no kuba bayobora mu gifaransa baravuga muri priorite de priorite.
Ku rundi ruhande rubandaho bagakomeza kugaragaza ko banyotewe no kubona ubuvuzi bubegereye.
Turibuza ko badukingura ivuriro ni ukuri nkangira urugero ndwaye n'umugongo n'iki wajya kwagucira 2000 ariko ukabifatira hano hafi ariko baye nk'ubuvugizi baduha kandi kavuriro kadufasha kuko nk'ubuzima bwaha buragoye amazi n'ukugura buri kimwe cyose kandi aho tugera dupagasa n'ukuri.
Icyifuzo rero dufite nuko badukingurira tukajya twivuriza hafi ikina na none bakareba uburyo mitiwere bajya badutunini tugaragara kumwaka urashize kandi uko turemye amanama tukabwira abayobozi mudukwere ubuvugizi mudushakire bakatubwira yego biraza ariko twarategereje nyine nuko twararikiye.
Gahunda ya Leta y'u Rwanda ni ukwegereza umuturage ibikorwa remezo hafi hashoboka. Amakuru twakuye ahubatse aya mavuriro aravuga ko yakoreshwaga n'abikorera ku giti cyabo ariko inyubako atari izabo na cyane ko ari inyubako zubatswe ku nkunga y'ubudehe mu mwaka w'2018-2019. Ijisho ry'umunyamakuru ryabonye ko bitewe n'igihe izi nyubako zimaze zidakorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi bw'ibanze zatangiye kwangirika nk'ubwiherero bwazo hari aho biboneka ko inzugi zagiye zibaduka. Ijwi rya Amerika Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Dusubire mu Burundi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yagennye President Silvestre Ntibantunganya nawe wahoze atwara Burundi ku buyobozi bw'umurwi w'igihugu ujejwe ibiganiro hagati y'Abarundi. Mugenzi wacu Frederic Mundikije yaganiriye na President Ntibantunganya
avuga yuko ari ibiganiro bihuza buriya imigwi itatu, harimo abaserukira leta, harimo abaserukira abakoresha, hakabamo rero n'abaserukira abakozi. Umugwi wose ukaba ugizwe n'abantu ndwi, hanyuma bose rero uwo mugwi ku gihugu ukaba urimo abantu 21. Hanyuma rero ibyo biganiro bikaba ari ibiganiro biraba imigenderanire hagati yo migwi ibiri mu by'akazi kugira ngo akazi kame kagenda neza atanumwe akoresheje ingufu muri iki kajya muri kiriya.
Ayo mabanga mujejwe atandukanye gute n'amabanga y'umuhuza bita ombudsman?
Urumva umuhuza ombudsman icyambere cyo kuvuga ni uko ari urwego utegekanijwe n'ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi ugiye kuraba ibyari byavuye mu biganiro by'Arusha. Uwo muhuza rero akagira ubushobozi egome hari naho usanga hasane hari n'ikintu gisa n'igisa n'ivyo, kuko bavuga bati umurimo wiwe no gufasha abanyagihugu kumvikana n'inzego za leta. Hanyuma bakavuga yuko rero umunyagihugu wese abona ikintu kimugoye ashobora kugenda akitura umuhuza umunyagihugu lo citoyen, ariko bwaho urumva yuko ari migwi, ni ukuvuga abaserukira leta, ni ukuvuga abaserukira abakozi, ni ukuvuga abaserukira abakoresha, bagenda bahura hagati yabo kugira birinde hakiri kare ko atangorane zotsa mu migenderanire yabo y'akazi, canke iyo hagize ibyagoranye muri migenderanire navyo nyene bari mu nama babironderere inyishu mu biganiro. Jewe rero mu kibanza c'umukuru uwo mugwi ico nkora ni ukuba umufasha uworosha kugira ngo abo bantu bo nyene bashobore kuganira baronke inyishu ku bibazo baba babonye hagati yabo.
Ubuhinga mutegekanya gukoresha kugira ngo muze mushike ku ntumbero mwishinze ni nk'ubuhe?
Erega si ubuhinga bw'iwanje, ahubwo ni ubuhinga bwabo nyene baganira. Wewe gusa icyo ukora ukagerageza kugenda ubafasha kugira ngo baganire bashitsa. Nayo handi jewe ibyo maze kubona mu biganiro ibyo ari byo byose, ikintu cya mbere gikomeye buriya ugiye kuganira kugenda ufise umutima wiyuguruye ugira uti uko biba kose ngiye kumviriza uriya mwene wacu, ngiye kumviriza uburyo dusangiye amabanga, ngiye kumviriza uriya nkoresha kugira turondere inyishu ku kibazo. Ukagenda ufise umutima, umaze kugira umutima nta akibuza kuri jewe yuko inyishu ziza ziboneka. Ego hariho ubundi buryo mugenda mukoresha kugira ngo ugende urondera icegeranya abantu mugabo, cyane cyane icyambere gikomeye ni ukugenda ufise umutima yuko atayine nzira atari ugufata iyo nzira yo kuganira iheze ikabafasha gutora inyishu ku bibazo wa mwabonye.
Umutima kugira uyo mutima kugira ishaka ni ibintu bimwe, ariko murazi ko hari intambara nyinshi ingwane ku bwanyu, ingwane uwe mu rwanyu ushaka kugira nihize.
Ese noza kwitega ingorane novuga ko nogenda gusa nizeye abantu ngira nti bazo ibazo byose bazoba bazanye bo nyene bizoza ari ibazo bagira bateka tubirongereye igisho mu biganiro. Icyo nkora ni ukugenda nizeza umwe wese, ni ukugenda mbwira umwe wese yuko afise uruhara, ukagenda ngo kandi uraba ukuri aho kuri, kuko ugiye kuganira naho nyene kugiye kudashinge ukuri ibintu ntibigenda neza. Hanyuma kandi ukagenda uko ugiye kuganira icambiro gida wisunga nka hari iyo migubona yuko ikibaguza cyane cyane ari biraba ari mishahara cyane ingene izindi nyungu ziri hagati yabo ziriho, no kugenda uraba yuko inyungu z'umwe wese zubahirijwe bishingiye ku mabwirizwa agenga ibikorwa bakora, yongeye kandi agenga imigenderanire hagati yabo. Hanyuma ukagenda gusubafasha umwe wese gutegera icumwe ari kuri we kwibwirizwa, kandi ukagenda ubafasha gutegera igishobotse muri ico gihe bariko baraganira, kuko turashobora kuzaganira we wishize mu mutwe uti ikigira ndakirose naho ubundi yocemera mugabo ugasanga ubwo nyene nta buryo afise kugira ngo acagishira mu ngiro.
Ikintu mwifuza kuba mwamaze kurangura nko mu kiringo cy'umwaka murongoye uyo murwi ni nk'ibihe cyane nk'iki?
Si iby'iwanje, ahubwo nogira nti umutima batanguranye kuva bumvikanye bagashiraho ico bise mu gifaransa charte de dialogue, novuga yuko ari masezerano yuko aba baganira. Icyo novuga ni uko bo nyine banyibwiriye tugitangura yuko kuva batanguye kubishyira mu ngiro bagiye babona ko imigenderanire hagati ya leta abakozi n'abakoresha yagiye iba myiza gusumbya, bakavuga ati ku buryo n'amayegeregere yarakunda kuvugwa cyane rwose usanga atakivugwa cyane mu Burundi wajumva. Rero icyo je noshima ni ukuza ashimangira nkomeza tugakomeza koko ubu mutima kuganira.
Perezida Silvestre Ntibantunganya yahoze arongoye i Burundi, murakoze cyane rwose ku kanya muhaye Radio Ijwi ry'Amerika.
Namwe murakoze kuba mwaduhaye akanya ko gusigura iyo mirimo.
Radio Ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, noneho tuze hano muri Amerika. Ejo kuwa kane, President Joe Biden azakoresha inama mpuzamahanga kuri demokrasi kw'ikoranabuhanga rya video. Inama izahuriza hamwe abategetsi b'ibihugu byo hirya no hino ku isi, ab'imiryango ya sosiyete sivili n'abikorera ku giti cyabo. Mu byo bazaganiraho harimo uburyo bwo guhangana n'inzitizi zugarije ibihugu bigendera kuri demokrasi muri iki gihe. Ibindi kuri iyi nama ni mu nkuru ya Patsy Widagaswara, umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika ukurikira buri munsi amakuru y'ibiro by'umukuru w'igihugu White House. Mugenzi wacu Temistocle Mutijima yayidusemuriye kandi arayidusomera.
Iyi nama ni kimwe mu bigize umuhigo wa Bwana Biden ubwo yiyamamazaga, aho yasezeranyije kuzatsimbakaza demokarasi hirya no hino ku isi muri ibi bihe guverinoma ziyobowe mu buryo bw'igitugu zigenda ziyongera. Zimwe mu ntego nyamukuru z'iyi nama harimo gutsimbakaza amahame ya demokarasi, gukumira imitegekere y'igitugu, gushakira umuti ibibazo bya ruswa no kwimakaza amahame y'uburenganzira bwa muntu. Ubutegetsi bwa Biden buteganya ko abategetsi bazitabira inama bazashishikarizwa gutangaza ibikorwa n'ingamba bifatika bigamije amavugurura mu bihugu byabo mu rwego rwo guhuza imitegekere yabo n'izo ntego. Madame Jen Psaki ni ushinzwe itangazamakuru mu biro by'umukuru w'igihugu.
Uyu ni umwanya mwiza ku bayobozi ngo baganire ku nzitizi, ariko n'amahirwe agaragara mu bihugu bigendera kuri demokarasi, ku buryo demokarasi yabyarira umusaruro abaturage babo hagendewe ku nkingi zimwe zirimo gutsimbakaza demokarasi, kurwanya igitugu, kurwanya ruswa no guteza imbere iyubahirizwa ry'amahame y'uburenganzira bwa muntu.
Ntabwo bigaragara neza uburyo iby'abazitabiriye inama baziyemeza bizashyirwa mu bikorwa. Mu gihe itazaba ari imyanzuro teka, leta zizaba zigikeneye umusanzu n'inkunga by'abazigize kugira ngo bye kuba amasigara cyicaro. Madame Stacy Godard, umwarimu wigisha ibijyanye n'ubuhanga mu bya politiki mu ishuri rikuru rya Wellesley ryo muri leta ya Massachusetts, ati witegereje kuri gahunda y'inama urabona ko biri mu ntekerezo gusa. Madame Stacy Godard yabwiye Ijwi rya Amerika ko yifuza kubona haganirwa ku bintu bifatika nko gukorera hamwe mu matsinda ku kibazo cy'umutekano w'amatora. Icyakora kubwa mugenzi we Steven Feldstein, umushakashatsi mu kigo Carnegie Endowment for International Peace, wasangiye inama igaragaza itandukaniro rinini cyane n'ubutegetsi bwabanje, ibyo avuga ko ari ingenzi cyane. Ibyo akabihurizaho na Bwana Christopher Walker, umuyobozi wungirije ushinzwe inyigo n'ubusesenguzi mu kigo National Endowment for Democracy.
Ubukangurambaga no gushishikariza abantu ndetse no kwibanda ku gukorera hamwe kuri izi ngingo z'ingenzi zerekeranye na demokarasi bimaze kugaragara nk'intambwe y'umwihariko cyane ubu butegetsi bwateye.
Abategetsi bo mu bihugu bisaga ijana nibo batumiwe muri iyi nama, birimo ibigendera ku mahame ya demokarasi, ibikiri hasi cyane mu kuyubahiriza, ndetse harimo na leta zikirangwa n'ubutegetsi bw'igitugu. Ubushakashatsi kuri demokarasi bukorwa n'ikigo Freedom House cy'i Washington bugaragaza ko ibihugu 77 muri ibyo bigaragara mu bwisanzure busesuye cyangwa se biri ku rwego rwuzuye mu kubahiriza amahame ya demokarasi. 31 byo bigaragara nk'ibiyubahiriza mu buryo bw'igice, hakaza n'ibindi 3 bitayubahiriza namba. Ibyo 3 bifatwa nk'ibitubahiriza amahame ya demokarasi birimo Iraki, Angola na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Xi Jinping w'Ubushinwa na Vladimir Putin w'Uburusiya ntibatumiwe. Nubwo inama atari umwanya wo guhuza isi hagamijwe kurwanya Uburusiya cyangwa Ubushinwa, ariko kandi ni n'umwanya mwiza kuri Bwana Joe Biden wo kwegeranya ubufasha mu guhangana n'icyo abona nk'uru hari ibyo bihugu bigira mu gutiza umurindi ubutegetsi bw'igitugu. Madame Stacy Godard ati:
guhuriza hamwe ibihugu bigendera ku mahame ya demokarasi ni bumwe mu buryo bwo kwifashisha mu guca umurongo hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'abanywanyi bayo ndetse n'Uburusiya n'Ubushinwa, no kugerageza gukangurira ibyo bihugu guhitamo uruhande. Gusa bidatunguranye, ibyo ntabwo bigaragara neza ku bihugu nka Korea y'Epfo, ibihugu nk'Ubudage bishingira cyane ku bucuruzi bikorana n'Ubushinwa mu iterambere ry'ubukungu bwabyo.
Ku bwa Bwana Liu Cheng, minisitiri w'ububanyi n'amahanga wungirije w'Ubushinwa, iyi nama izabangamira ubufatanye bwari busanzwe hagati y'ibihugu.
N'iyi bihugu by'abazungu mu byiciro binyuranye byishyiramo byita ibindi ko bigendera kuri demokarasi cyangwa bitayigenderaho, bigatunga agatoki imitegekere ya demokarasi y'ibindi bihugu.
By'umwihariko Ubushinwa bwarakajwe cyane n'itumirwa rya Taiwan muri iyi nama, bwo bufata iki kirwa nk'intara yabwo ishaka kubwiyonkoraho. Muri iyi nama abakuru b'ibihugu bazashishikarizwa gutangaza ingamba zinyuranye zigamije kwimakaza demokarasi. Icyakora ntabwo bizwi neza n'ibizo zizashyirwa mu ngiro. Ku bwa Bwana Steven Feldstein, ibyo birashimangira uburyo Amerika igitsimbaraye ku iyubahirizwa ry'amahame ya demokarasi. Icyakora ku rundi ruhande hakaba abakomeza kwibaza niba koko Amerika ikwiye kwakira inama kuri demokarasi. Ugushidikanya kwabo bagushingira ku gitero cyagabwe mu kwa mbere k'uyu mwaka ku ngoro y'inteko nshingamategeko Capitol n'abashyigikiwe ari President Donald Trump bashaka kuburizamo ibyavuye mu matora y'umukuru w'igihugu yari amaze gutakaza. Ubutegetsi bwa President Joe Biden wa Amerika buvuga ko ari ubwo bushobozi bwo kwemera inenge no guhangana nazo mu buryo bunyuze mu mucyo ingufu z'umwihariko ku bihugu bigendera kuri demokarasi iyo nama igamije kugaragaza.
Radio Ijwi rya Amerika, nshuti zacu, mbashimiye cyane rwose ko mwakurikiye amakuru, naha rero aho murije. Mukomeze mugubwe neza na gahunda za radio yanyu, Ijwi rya Amerika. Umugoroba mwiza, murakarama.